Ubu ni saa zitandatu n'iminota 25.
Jean-Marie Vianney Ngendakumana.
Banje kubaramutsa mwe mwese mwahisemo kudukurikira ndabifuriza no mwaka muhire w'2022 ndabahana ikaze mu makuru tugiye kubashikiriza kuri no mutaga ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Mu ijambo yarashikirije abarundi mu gusozera mwaka w'2019 Perezida Pierre Nkurunziza yamenyesheje ko hagiye gushingwa ibanki izofasha mu guteza imbere abarimyi n'aborozi. Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abafise umwero bamenyesha ko batadandaje neza mu ijoro ryo kwigira umwaka mushasha w'2022 ngo biturutse ku bukene bw'abakiriya. Kunwanisha abanyamigambwe mu ntara ya Cankuzo ngo birashoboka biciye mu nkino. Umuhanuzi wa Munabatari ajeje iby'imibano yabishikirije kuri wa kabiri inyuma y'urukino rwahuje abanyamigambwe bakorera muri iyo ntara ya Cankuzo. Amakuru tubafitiye sawe gusa turabafitiye n'ayandi. Idoni mu kanya isase mu buhinga bw'ivyuma Engineer Albert Ndwayo niwe ariko aratuma amajwi abashikira. Twese yamwe duti ni musangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio Isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabana ikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cya politike. Umukuru w'igihugu ahanura abarundi guhiganwa muri politike ataguheza nyayo. Mu ijambo ryo kwifuriza abarundi mwaka mushasha yasabye abarundi kwirinda ikumira rifatiye mu migambwe. Pierre Nkurunziza aganura abarundi kutarira amaboko no kwiteza imbere mu kwishingira imigambi. Tumukurikira.
Twige kwitegurira imigambi y'iterambere no kumenya gusuzuma aho tugejeje ibikorwa, tukamenya ko tugenda dutera imbere ko tutavaho turi canke dusubira inyuma, tukamenya n'intambamyi yavyo kandi twazikura mu nzira. Ubwa kabiri, twame twitwararika kutarira amaboko, tumenyera ntaryo ko iterambere ritizana ariko rirondegwa, kandi ko dutegerezwa kujya ibyo twabirya kuya atakujya imitsi abandi. Ubwa kane, twirinde gukubirana gufatiye cyane cyane ku migambwe, kandi abakuru b'imigambwe, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane bagaragaza ubuhizi n'ubutungane muri urugendo turimwo rwo gutsimbataza demokarasi. Ubwa gatanu, twirinde gusesagura itunga ry'igihugu twitwaza ko tutazi icyo tuzoba inyuma y'amatora. Twame twibuka ko amatungo y'igihugu atarayishibare cyacu ko ari nyabuna umurima w'isangi. Ubwa gatandatu, abarongoye imigambwe batsimbataze disipline mu banywanyi babo. Imigambwe iheganwe idahiga kandi idahiza nyayo. Abanywanyi bayo bamenye ko bose ari abarundi basangiye gufa no gukira, basangiye impetso imwe ariko Burundi bwacu. Ubwindwi, amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki n'amashengero bigishe abanywanyi babo akamaro k'amatora meza, kandi ko umuntu wese atoye icyo ashatse atagahata.
Uyo akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Umukuru w'igihugu kandi amenyesha ko agiye gushingwa ibanki y'uburimyi n'ubworozi. Akarusho nk'uko bivugwa na Petero Nkurunziza ngo akazoba ari uko iyo banki itazokwaka abarimyi ingwati. N'ubunyene dukurikire Pierre Nkurunziza n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Mu ntango z'uno mwaka abarimyi n'aborozi bahora batama mu kuronswa ingurane bagiye kwihutsa. Ibanki y'uburimyi n'ubworozi igiye gutangura ibikorwa, kandi leta izoba ifisemwo umutahe mu ntumbero yo guhagararira inyungu z'abenegihugu. Akarusho kazanywe n'iyo banki ni inyungu zitavuna kubasaba ingurane ugereranije n'ayandi mabanki. Akandi karusho ni uko iyo banki itazosaba ingwati abanywi n'aborozi nk'uko ayandi mabanki asanzwe abikora. Turakeje abagwizatunga bayiyumviriye, tongera dutera kamo abandi bagwizatunga ngo bahurumbire kurusha igisata cy'ubunyu n'ubworozi wo mushinge w'iterambere.
Uyo ni Perezida Nkurunziza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ihimbazwa ry'umunsi mukuru w'umwaka mushasha w'2022 ku mugwa mukuru wa politike Igitega ryaranzwe n'amasengesho ku masengera mwamwe hamwe no gutamba mu nzu zimwe zimwe z'ubutambiro. Ariko rero naho abarongo abafise ububare bari bemerewe gukora ijoro ryose ngo ntibadandaje neza kubera kubura abakiriya. Umutekano ngo ukaba warucungerewe n'abasirikare hamwe n'abapolisi. Hari Igitega ni nkuru twarungikiwe na Gerard Nibigira.
Amasengero y'abakatolika n'abaporuti yarateguye amasengesho yo guhimbaza umwaka mushasha w'2020 ariko anegusa niyo yabashije gukesha ijoro ryose ayandi ayo masengesho yarangiye isaha zitandatu z'ijoro ayane yabashije gukesha ishengero ry'abagenzi rya kwibuka ishengero ry'abagenzi rya magarama ishengero mwungere mwiza ryo mwishatanya hamwe n'ishengero Assemblies of God ryo muri quartier mu nzira abenshi mu bakesheje muri ayo masengesho bakaba bagizwe ahanini n'ugwaruka mu mazu y'ubutambiro atatu arimo gisagara cha Gitega waruka gwari dagaduye joro ryose umutekano ukaba warucunzwe n'igipolisi n'igisirikare nubwo abacuruza ububare bari bemerewe kurara baracuruza bene ngo bavuga ko mu bihe by'isaha zitandatu ndwi z'ijoro bavuye bugara kubera abakiriya babuze kiretse akabari kamwe kari muri quartier Magarama bamwe mu banyagihugu bakavuga ko ataburyo bafise bwotuma barara baranywa uburyo buke bari bafise ngo bwatwawe na Noeli abahembwa ku kwezi nabo ngo ayo bahembwe barayamaze kuko bahembwe kare no kuvuga imbere uko Noeli shika iruhande yivyo ngo bariko bitegurira kurungika abana ku mashure azotangura ku munsi wa mbere w'indwiza igitega Jean ibigira ku bwa radio isanganiro
Gerald nibigira igitega tugukengurukire umunsi mukuru nkuwo kwigina umwaka mushasha w'2020 ukaba arahimbajwe nga ku mugwa mukuru wa politike ibujumbura aho nawo nyene umutekano warucungerewe bikwiye nyuma karuko gato amakuru tucatuza tuyabandanye
isanganiro
Isaha zitandatu zirarenga ko iminota 32 inga muri studio za radio isanganiro nkabibutsa ko mushobora gukurikirana amakuru muciye kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage ikambere murashobora no gusanga nandi makuru atandukanye ku rubuga rwacu rwa Facebook arigo radio isanganiro no ku rubuga rwacu rwa Twitter radio isanganiro abagendesha imiduga hamwe n'abagenda n'amaguru bo ngisagara cha Bujumbura barashima utwigoro twa leta irikirakora mu kuzibira ibinogo byibonekereza mu mabarabara atandukanye bamwe mu baganire na radio isanganiro bakavuga ko uretse ko bituma ibyuma byabo bimara igihe kirekire ngo biratuma n'amasanganya mu mabarabara agabanuka n'inkuru ya Ezekiel ndi kumwe nayo yimenyereza nga kuri radio isanganiro
bijya byo gukwepa ikinogo kwacusanga ukonganya na mugenza we ntibibate
abone bamwe bagendesha imiduga hamwe n'abagenda n'amaguru hamwe ariko hasubigwamwo ni mu mahone y'ibarabara yitwa Avenue du Commerce na Avenue de la Révolution ikibanza bita Centre d'Information des Nations Unies ngaha mu gisagara cha Bujumbura uyu twahasanze harimo bagendesha imodoka icamahera bita taxi yavuga ko bashima ivyo bikogwa
atwe turajyoherwa akungu kucugenda neza mu mutekano ntangira atana maxi dubwira
kandi twaciye haziwe ibi nogo niko ibarabara bita Pepe Murundi neza neza imbere ya zone Buyenzi uyagendesha gatukutuku bavuga ko ibinogo vyahora bituma batiyunguruza neza
nokuri turashima turakenguruka kuri ako kigorore kiri kirakora kubera n'amafaranga tutanga ya station ema bavuga yuko ara yo kuzibira amabarabara twababara kubona turiha hanyuma ntakogwe nibabandanye ahubwo bashike no muri rya mutakura naryo barikore twama mu ngorane zitagirize navyo mane badufashe babibandanye bijya byo gukwepa ikinogo kwacusanga konganya na mugenza we ntibiba bikibaye kandi araho bisaba kunyaruka turanyaruka nabakiriya kujya gendura badudagura kubita mugishimo bagenda barabomana na bagenzi bawo ntibiba bikibaye umva ni neza kuri twese no kubakiriya no kubena ivyuma
uretse aho hari nibindi bice vy'amabarabara vyafuriwemo ibinogo aho ni nko mu mahwane y'ibarabara gitiriwe mwezi gisabo yahora gitirirwa wa 2008 mu nyonyo ni barabara riduga kuri mosi yo gikungu abo twahahuriye bavuga ko ivyo bikorwa bishimishije ariko ngo boraba nikibitera
ko nubwo ari kiza cyane kugira ibarabara ribomoke ari impamvu iba yabitumye urasanga hari nk'amazi aca mu ibarabara ni naco gituma hacya ihuta kubomoka naho bakoze hadashobora kumara imyaka 5 cyangwa 10 urumva bama barazibira kandi aho bazibira hamari hahana ico mbona bo zibira ariko bakihutira no abantu hatuma amazi ati barabara nico mbona gikwiye gukogwa imbere y'igihe
mufata ubone menga ntibikogwa kenshi bama babizibira ruko byamaze kubumurengera cyangwa byimburutse cyane twe twifuza yuko bozo barabikora hakiri kare cyangwa nyene bagakora amabarabara akomeye
abanyagihugu bagasaba ko n'ahandi hasigaye ibinogo nk'ivyo mu mabarabara byozibigwa
Ezekiel ndi kumwe nayo tugukengurukire mu gisata cy'inkino naho guhuza imigambwe idasanga ivyumviro vya politike buciye mu nkino mu ntara cankuzo ngo birashoboka bivugwa n'umwamunuzi wa Buramatari w'iyo ntara ajeje imibano mu giye kuri wa kabiri hatunganije urukino rw'umupira w'amaguru muri iyo ntara rwahuje imigambwe itandukanye ikorera ngaho mu cankuzo abahurikiye muri iyo migambwe barashima aho bavuga ko ibe n'izo nkino zofasha mu gutuma utunenge dufatiye ku kibano hagati y'iyo migambwe tugabanuka hariya mu cankuzo ni inkuru twarungikiwe na Raimo Mudende.
Urukino rw'umupira w'amaguru rwarahuje umugambwe CNDD FDD uri kumwe n'iyindi migambwe nka Iprona, Lanac na Frode Bunyakuri. Iyo migambwe rero yagiye hamwe ikaba yahuye n'umugambwe SNL nawe nyene ufatanije n'iyi migambwe nka FNL, RPB, Sawanya Frodebu na FPN n'iyindi nka IPD zigamibanga hakaba hari kuri uno wa kabiri urangiza umwaka. Ngo kwari rero ukwerekana ko bishoboka ko imigambwe idasanga ivyumviro vya politike ihurira hamwe ihujwe n'inkino. Ivyo bikaba byavuzwe na Birahanye Ferdinand umuhanuzi wa Matari ajejwe mibano mu ntara cankuzo. We avuga ko inkino mwe nizo zituma haba ukwiyumva namwo hagati y'imigambwe idasanga ivyumviro vya politike. Uwo mutegetsi akavuga rero ko naho utunenge tutobura imigambwe muri rusange mu ntara cankuzo ibanye neza. No muri iyo migambwe nyene barashima akigoro nkako ko kubahuza bagasaba ariko ko vyobandanya uko kugira ngo imibano hagati y'imigambwe ntizoze iratose kara. Turetse urukino rw'umupira w'amaguru hagati y'iyo migambwe harakinywe kandi n'inkino z'imipira y'amaboko zahuje imice itandukanye y'abakozi ba leta mu ntara cankuzo. Izo nkino zomenyene ngo zikaba zari zo gukomeza imibano hagati y'imigambwe n'abanyagihugu muri rusangi mu ntumbero yo guteza imbere intara ya cankuzo. Mu cankuzo Raimo Mudende, Radio Isanganiro.
Vugunde meshi.
Imvugo zibivugwa nko zifatiye kuri kahise ngo namajambo akeshi yavugwa hagati y'imigwi ibiri y'abantu asunitswe n'ibikomere byo muri kahise. Umuhinga mu bijanye no gukinga amatati no kuyatatura bidaciye mu ngimba Chartier niyunge ko avuga ko iyo migwi keshi iba itandukanijwe n'ibintu byinshi nk'ubwoko hamwe no kudasangira ivyumviro vya politike bamwe n'abandi bagaranira inyungu zabo. Uwo muhinga agasigura ko ayo majambo akomera mu giye yahibonekeza icuka kitameze neza mu gihugu. Vugunde meshe uno munsi na Ornera Mucho.
Iyo mugwi w'abantu ufite ibikomere byo muri kahise ngo haragera aho batangura kwerekana akababaro kabo bitangura mu majambo adahumuriza. Umuhinga mu bijanye no gutatura amatati no kuyatatura bidaciye mu ngimba Chartier niyunge ko akavuga ko ayo majambo akoreshwa kenshi mu gihe hageze kubaharanira inyungu zabo.
Muri kahise kiho cyacu hari ibintu abantu bagiye bapfa, turabona ibintu bijyanye n'imibano amatati afatiye ku moko, hanyuma ibyo bintu rero vyasize ibikomere mu mitima y'abantu. Rimwe na rimwe rero iyo habaye nk'ikindi kintu kanaka kiza nk'ingorane kisha kivyura vya bisebe niho bacha batangura kuvuga.
Umuhinga gasigura kuhageraho bamwe nabandi ugwanko rubaje mu maraso, ivyo rero ngo bigashikana kuma batandukanye ngo nchane cyane ubwicanyi.
Ari umuhinga yavuze ati burya mu muntu wari we wese hari mwiciza ndi naho woba wibaza ko ari umuntu ruhebwa atacakimaze. Avuze ati umuntu akiri umuntu yama afise iciza muri we, ariko rero keshi yo abantu bari muri ivyo bivyo kugwanira inyungu ntibasubira kubona na mwivyiza, ahubwo bacha batangura kubona umubamwe yamusanga bambaye amarori yirabura ariko araraba umuntu akamona yirabura ati ariko acyazana bijya vya diabolisation. Ivyo bintu amaherezo bica bishikana no kuvuga abantu baricana, abantu baratotezanya, abantu baraza gusambura, abantu baraza kubiba ugwanko kugeza aho guhinjira no mu maraso.
Chartier niyunge ko agahamagarira abantu kwirinda kuba imbohe z'ivyashitse muri kahise ngo ahubwo bakahakurikirwa.
Kubaho mu budasa ni ku isi yubatswe kuvibaho, hanyuma abantu bumva ko yukuri hari ibintu batari kubarahuriza ko birinde gukoresha inyifatiza gusambura, kandi na cyane cyane birinde kuba imbohe z'ivyashitse muri kahise, kuko kahise kagize ubuzima. Mugabo iyo uciye mu bintu bikavyararenganya icyo ukora uza kurondera isomo ryiza kugira ngo bimwe vyashika muri kahise ntibize vyongere gushika, kuko buri kintu cyose umuntu akora akwiye kwiyumvira inyungu.
Umuhinga Chartier niyunge ko akemeza ko nubwo hari ubudasa bw'ivyumviro kwa umuntu wese yogerageza kandi ciza mu undi byo tuma abantu babana mu mahoro.
Onera Mucho tugukengurukire, tugukengurukire no muhinga mu kanyi sasa ya makuru tuce toyarangiriza mu yavugwa mu makungu.
Amakuru yo mu makungu.
kuruno wa gatatu igenekerezo rya mbere nzero umwaka w'2020 niho ivyavuye mu matora yabaye ku munsi w'Imana mu gihugu ca Guinea Bissau biza kumenyekana General de Brigade Umoro Sissoso hamwe na numunye politike Pereira akaba aribo bitezwe kwaza kuva mu umwe azorongora ico gihugu ca Guinea Bissau nkuko tubisoma ku kinyamakuru ca Jeune Afrique Jose Mario Vaz harongo yifata kibanze igihugu ca Guinea Bissau mu jambo giwe rya nyuma yarashikirije abanyagihugu muri ico gihugu yasavye abazomusubirira ku butegetsi kuzosimbataza amahoro hamwe n'umutekano muri ico gihugu na mu gihugu ca Angola ubutungane bw'ico gihugu ca Angola bwafashe ingingo yo gufata ubutunzi bwa Isabel Santos umwana wahoze arongoye ico gihugu ca Angola Jose Eduardo dos Santos nkuko tubisoma ku rubuga rw'iradio yabongereza BBC amatungo ya Isabel Santos yafashwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo president Joao Lourenço arongoye igihugu ca Angola muri kino gihe yiyemeje mu kugwanya igiturire uwo mukobwa wa Eduardo Santos akaba yiruse kwandikwa mu kinyamakuru Forbes ko ariwe umukenyezi afise ubutunzi bwishi ku mugabane wa Afrika burenga gato imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika akaba ni no ngaha duce turangiriza amakuru twari twateguriye kuri no mutaga ndabashimire mwe mwese mwari muyateza 2 ndabashimire na bagenzanje bo mu Rwanda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni engineer Albert Ndwayo yareka tuma mvuga mu kanyumva ndabasezerere ndabifuriza umunsi mwiza wo gutangura umwaka mushasha w'2020 muze mu buronkemwe ivyo mutima wanyu wifuza murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana